Niro Nifatu Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Sizda sivese ntanunga nyamuzi atwa Burundi arabana yashikira biganiro bitari biki kubwicanya bwahekuye Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri nk'uko yabisabwe n'inama nkenguzamateka i Burundi. Nyamara Abarundi batari bake ntibabona co kimwe ivyashikiye igihugu ku Perezida Michel Micombero. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi, bamwe mu Barundi bashikirije inyandiko ziyamiriza ivyo biteramo hamwe n'Abarundi bakurikiranira hafi politike y'Urundi. Abatumire ni Maître Isidore Fikiri ari mu batabona co kimwe urwo rwimo, Nyangoma Leonard arongoye umugambwe CNDD hamwe na Aimé Pascal Nduimana arongoye ishirahamwe MAC Ministère Africain de Compassion. Maître Isidore Fikiri atangura avuga ivyo anegura muri ivyo biteramo.
Igituma narishimiye cyane cyane igituma gikuru ni uko numva yatugira inoma yambabaje ko atashoboye kuza ngo tuvugane twumvana ijwi mu bindi yavugira inoma kandi ari umuntu akuze kandi ari umuntu Abarundi babaabatuzi n'abandi yari umuntu wabaze ko tahura kuko ukuri Abarundi bagatahura kuko ibiganiro bibiri na kabiri ingwano y'abahutu n'abatutsi ingwano yabaje hagati y'umugwi w'abantu waje gukora abahutu n'umugwi kubiro by'abahutu n'abanyekongo utamureriste baza bazanye no guhamya ubwoko bw'abatutsi hari ibintu bidashobora guhakanywa. Hanyuma ndashaka yuko tuvuga ukuri, yaba umututsi yagize amakosa, amakosa zoba agiye, yaba umututsi yagize amakosa, amakosa zoba agiye. Navuze yuko mbere ya sentare ibishoboye kandi si ububasha mu kuvuga sentare ya ONU, iyo dushaka kureba ukuri Abarundi byamwaje hakiri kandi hagize n'abanyapolitike, n'abasimba barondera ibyo arondera bya politike bakitwaza amoko bakomokako. Ikomeye kuba ishorondi tumenye ukuri, hanyuma umuhutu niyo ari umuhutu agize amakosa azohanwa nk'umunyamakosa nk'umwicanyi n'inda y'icanyi, umututsi uko nyene n'abandi uko nyene. Urakeke kugomba kubikwegeramo amoko tuvamo k'amoko tubona nta bwicanyi yakoze.
Ego me nasha kugaruka ku majambo mukoresheje muvuga ko ya umushyana ntibatumwanye akoresheje inyoma. Umuntu akoze ibiteramo nk'ivyo kuri we aba ariko avuga ukuri, hari n'abantu bashaka kwibaza ati none wewe kuza ukuri ni kuki utagushikiriza gucishije mu biteramo nk'ivyo, ico kuza kugira ibiganiro nk'ivyo niki? Ivyo wita ukuri abandi bashaka kuvyita ibinyoma nk'uko muri kumuravuga.
Ntabwo ni ukuri, ukuri ni ukuri kuba ariko wakwita ukuri utakwita ukuri kuba ari ukuri kuko n'ibintu byabaye, ibintu byabaye ibintu dusoma mu kirere. None hari uwahakana ko itari cumi n'icenda z'ukwa kane bibiri na kabiri hatabaye igitero cy'abantu kuri muri Nyanzarake, muri Nyanzarake, muri Mabanda, muri Rumonge, muri Bururi, nuko Bujumbura, yuko icyo gitero kitabaye kitatewe n'abantu bitwaje ibirwanyi bishoboye biciye umuriro bitanga n'ibindi. Hari uwahakana yuko kuri iyo tariki abo bantu baje kurwana batakoraniye mu mashyamba anyagiye Bujumbura kugira ngo bitegure ku buryo yuko saa tanu batangura kwica abantu. Hatirenze tuzi twasomye ibi twabonye ibi twamenye, ni ukuvuga turazi yuko uwo munsi w'itariki bibiri n'icyenda ukwa kane ndabivuga ko ndabizi azoshaka kwemera uko ari ukuri azoza atanze bishaka zorazimyekane. Umukazi kere ushobora washekuye masye yari yateguye amasore ubu ibiteramo n'ugutamba arategura mu gisirikare no mu gihugu cyose byari byateguwe wari umugambi uteguye cyane. Hanyuma rero iyo mu nteguro kwari uko batumira ba Perezida Micombero n'abandi basirikare bo hejuru n'abandi bategetsi bo hejuru muri guverinoma bakaza muri mesi, hanyuma abarobere bari bitwaje ibigwanisho abashabunze kamashamba ya mikitira bakaza bakamukirayo hanyuma urumva zari gusohoka bakamura icyagitano z'ijoro zose zatanguye saa yine z'ijoro mugabo yarabana mu nda basohoka mu mashamba ataragera asohoka saa mbiri z'ijoro y'amasoro yose ataratanguye nuko n'abantu bashoboye gukira banakize ari Bujumbura bazana ingwara ubundi bazananye inama rejisitiri bacunganije ibitero bagize imyimenyerezo bayikoreye muri Tanzania bashoboye muri Tanzania kandi umugambi ari uko bahomya Abatutsi bose mu Burundi ubwo bahomya Abatutsi bose mu Burundi bayikoreye muri ishyamba ryo muri Tanzania ryitwa mu ishyamba ryitwa
muri kiganiro nk'uko twabivuze no kurabira hamwe ikintu cyo bagituma abarundi batabona kumwe ibintu biba byarashikiye Burundi ahandi turazi ko hariho inyandiko zitandukanye abavuga uko abavuga kurya ababeshuzi bia aho siho twahagarara muri kiganiro ikintu gihambaye tushaka gushikiriza cyane cyane n'ukuntu abarundi bosubiza hamwe bakaraba ukuntu boza barasoma kimwe ibintu byashikiye Burundi mushya naye nyangoma mwebwe ibyo biganiro bigize iminsi bishikirizwa mu bivuga kwiye
yakoze Federico kuri kibazo bagije jewe aho mbona ibibazo biri bipa kubihe ibyo biganiro bitaramo bitorera no kandi sinzi abantu banye bagomba yabiteguye inama nzego z'amateka ni leta y'u Burundi wewe bamuhamagaye kuvuga ibyazi abivuga uko abizi ariko rero ihambaye n'ibihe ibiganiro nk'ibyo ibitaramo nk'ibyo mu bitambi byateza kuba mu gihe cituze mu gihugu mu gihe hari leta ihuguriza bone ibiganiro rero nk'ibyo bitaramo nk'ibyo byari byaratekanijwe mu kirindo cy'agaciro kibanza ariko nk'uko mwabibonye abanyepolitiki b'abarundi bashyize imbere bashyize mu ngiro gusa ibigabane bibaha ubutegetsi nibyo bahahamiye kujya ku butegetsi gusa bari bagiye koko akanuzera kandi mu gice cya mbere cyaje amasezerano porotokole niho hari kuvugirwa ibyo bibazo hari bavuga ibyerekeye severi n'ibindi iki kigabane cya gatatu na cyo nyine gucanya inzego z'umutekano byakozwe nabi rwose ikigabane cyo nta na kimwe cyakozwe byerekeye ingororokozi yo kubaka gusanura igihugu rero ingorane rero aha turimo zituruka ku masezerano muri Arusha mu by'ukuri atagiye mu ngiro gusa ujya mu mugwi wari ugiye kuyashyirisha mu ngiro waratanze raporo yerekana yuko 30% gusa byari byategekanijwe ariko zakoze ku buryo rero itarambi ryari kuri kumara nk'imyaka itanu cyangwa umushasha atowe yari kucamenya ko abandanya kwandikwa n'ibyo komisiyo ikahaguma ibintu byose byatanditse bikarangira niho rero itunze ryari kugaruka mu gihugu abantu rero bakabwizanya ukuri hanyuma rero kuzigura mu ntumbero y'ukunywana no mu ntumbero ukumenya neza amabanga iyo severe ijya mu gihugu cyose ukuri kugira ngo abantu bayamenye ubwa mbere ujya mu gihugu ugiye gusuhuza kuri ku byaha byabaye mu Burundi kuva Burundi bwikubye itariki mu kwezi kw'itatu na kabiri gushika itariki 2008 igihe twatera igikumu ku masezerano y'Arusha umwaka w'2008 uwo mugwi rero ukavuga icyaha ibyaha byakoze ibyo ari byo ni bande babikoze ni bande babikorerwa
mushyiranyango mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose cituze ibyo tuze hari abantu benshi babona ko bishobora kugira ikibazo hariho n'abantu benshi bavuga ko mu Burundi mu gihe hari amahoro ariko ikintu gihambaye cyane rwose ni uko nk'uko twabivuze mu ntango abarundi bose badashobora kubona kimwe ibintu byashikiye Burundi ugasanga kenshi na kenshi ikabaja ku ruhande rwa moko yabo ikintu ku bwanyu cyo gutuma abarundi babavanura n'umutima wo kuraba ibintu bakoresheje ijisho ry'ubwoko ni nk'igihe ku bwanyu
ikizerekanga ko ari tutubiriwe nuko urabona n'uwo bantu barahunga abantu bagura bitwa abandi barajuruzwa ibyo rero
mushya naye nyangoma aravuga ko aho butangurira hose abarundi badatangwe guhindura imitima bakumva ko bakwiye gushira imbere umutima wo kurikurianira umutima w'ubumwe byose bizoba imfaga gusa wavuze ibyituze hariho abarundi bavuga ko muri kigiye mu rundi hari amahoro ivyo ndiva ku bantu ku mitima y'abantu canke imigambo barimo aho bahagaze garuke kumushira he
ico
cyo guhumuriza abantu kugira tuma abarundi bavavanura nyifato yuko amakesha keshi bagiranya ibi byaha bisunze cyane cyane ubwoko bwa bucanki intara zawo hoko guki ico n'ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane gose kandi abarundi kwiye kwicarira mushira he
Ikintu cya mbere nuko Burundi ka Burundi na umubazo ubikanye oshaho sentare mpuza makungu akabonegamiye nawe moko yacu ikindi hezi kandi ankete zigishye n'abantu babwigira bizi bakamenya abagiye jenoside n'abayigiriye tukava mu ngo rw'injiji wabonye akarikije cyangwa n'imyaka n'imyaka bamwe tuvugiye abandi yavugiye abandi yavugiye tukamenya ukuri aho kuri abagize amakosa bagakurikiranwa bagahanwa hanyuma abatashobora bajya mu ibyo bintu babanshobora bakitekanira niyo guma badukwegera twese ngo aho twarishe ntibatuzibarishe arishe n'abicanyi ntibahirwe bahanwe hanyuma abandi barundi batekanirwe icyo ni cyo cya mbere gihambaye niyo ari ukuri uko nzovugaishonzi abandi bavuga ati ibyo nekezikira kuga ibyo ubundi avanzemo avuga icazi cyangwa ibibaza ko ari icazi jewe mvuge nicyo so nk'uko urundi nabantu babyumvikanye iyo jewe sentare mpuzamahungu igenga yaba babinonosonye babinonosoye bagira mwete n'ukuri abahanu barahanwe abandi batekanije barime batekane bamereone bayinomeye nizo dushaka igira kabiri hagati mu bihugu igira hagati cya kabiri hagati mu gihugu mushyiramo imyango marize yavuze twagiye numva duhurira ko burya akoro darusha yazanye n'ingorane nyinshi kurusha polisi abantu bari babitezemo ubwa mbere izari yashyizeho ko bizoba ntibyakozwe imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na gatanu hari kuba hategetswe gutunganywa neza mu bya politike ibyo bintu byose byavuye mu nzira za komisiyo z'umutekano zabaye ukamenya abakozi biriya abasabye ibitonga bakabisaba bakabisaba na cyane nuko sentare mpuzamakungu ikaba yagiyeho yamaze gutoroka n'abamaze gutankete bakamenya abagize ibinini abatabigize abo bantu barashyirwa ku ruhande kibaje mu matora kibaje mu matora no mu masitisiyo y'igihugu kuko ntawe ukwira nuko icyo rero jewe ndacumva rwose uretse ko hariho n'ikindi gihambaye gikuru cyane muri byo ako darusha itageze ko mu gutanga ingene ayo moko abiri abo bantu bava mu moko abiri bamwe baryamira ubutegetsi usangira ubutegetsi ku buryo atanu basubira kwitwaza ubutegetsi n'ikibanza arimo kugira yice uburundi nuko niko twama twe tubivuga icyo dusanga kumva abarundi mbega abazana ingorane mu gihugu cy'uburundi kuva mirongo itandatu na gatanu gushyika uyu munsi nibande n'akagwi k'abahutu n'akagwi k'abatutsi n'akagwi k'abaganwa mu ntango kera wicara rwa gasore n'utwitwa igihe cyose n'utuzi tw'iyo migwi turwanira ubutegetsi kubera amaronko ubutegetsi butanga abantu ntibibaze ngo abantu barwanya politiki barwanya politiki ubwayo baca imanza
kuri icyo kibazo nyine cya moko muri kumwe muravuga umushyira ntaye nyanguma we yavuze ko ta moko ariho mu Burundi hari amoko y'abarundi ibyo mu bivuga kuri byofasha kugira ngo abarundi barekuranire bashire izindi nyungu imbere aho kwama bariko bashira amoko imbere
ariko iyo bintu abantu bagomba kubigaruka ko mu nta moko ariho kandi si yateye ingorane amoko ariho wese twavutse n'abavutse muri yacu havutse hariho abahutu n'abatutsi n'abatwa izo si iyo ngorane ariko abazungu baje basanga ayo moko ariho iyo baje gutwigisha ubwoko bw'abahutu ubwoko bw'abatutsi ubwoko bw'abatwa bayasanzeho ko iyo baje gutwigisha izo vokabu ni ukubwe ayo moko ariho nta gihugu kihakana amoko yacu nta muntu yihakana ngo ubwoko bw'iwe no mu Bufaransa hariyo amoko bw'ibihugu hariyo amoko kandi iyo biteye ingorane kandi nawe usubiye kuvuga ngo nta moko ariho ariho nyine none iyo umuhutu ashatse kwica umututsi batamuhusha ko atarokaje akamenya umuhutu n'utari umututsi n'umutwa akamenya uwo yica n'uwatica umututsi ashatse kwica umuhutu aramenya uwo umuhutu n'utari umuhutu akamenya uwo yica n'uwatica ibyo bintu babikura ayo n'amahitu ayo abazungu bahindukiza kubera abazungu ni bamwe bategura ayo majenoside yose aba mu Burundi no ngaha hose muri zirije zose niho bitegura planifikasiyo konsepusiyo hano bakazanira kerekezema n'imigambi n'imwe bakabahereza bati genda mwice mukore jenoside abazungu babigenderabakurikira bakoresha ayo mwoko kugira ngo bano bakoresha abantu bakoresha nk'amajwi n'inka n'abacangiro bakaba tuba tugenda mutunganya abandi nawe urwaruka mwamufise mukore jenoside bakayikora kugira ngo twebwe igihugu cacu kigume kizinganye imyaka yose ntizokwigira kivaho kiri ngo citunganye citeze imbere gikomere abazungu bategura rya jenoside nta mutu n'umwe nta mututsi n'umwe arigera agira concession na programmation ya jenoside canke financement nta n'umwe ntashobora kubishira intahe
ico kibazo
ntashobora abazungu ntibakunda umuhutu ntibakunda umututsi ntibakunda umutwa ntibakunda umugano nta n'umwe bakunda inyungu zabo gusa nizo barondera kugira bazironke bakira kuducanishamo tukicana tukagira miyondoyondo tukacika abahinduri mu gihugu cacu.
Ndabona telefone nkuko mwavuze zagoranye twari twatumiye umushyira nawe Pascal Nduwimana Emi Pascal Nduwimana ariko mu kanya niho mbonye ashitse ariko ko ashitse reka atubwire nawe nyine ukuntu ku giti cyewe cy'u Burundi abona ibyo biganiro kandi ukuntu byavuzwe ko ibitari bike. Mushyirantahe Emi Pascal Nduwimana murongo w'ishyirahamwe MAC Ministère Africain de Compassion kandi ashaka namwe mugire icyo muvuze ku biganiro ku bitaramo bigize iminsi bishikirizwa na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye u Burundi ibitaramo abatari bake bavuze ko batabyishimiye bakaba baranabineguye mu gihe tuzi kandi ko hariho n'abandi babishima cyane rwose nashaka kubwanyo muri mu Burundi ibyo bitaramo bivuga cyane cyane ku byerekeye ubwicanyi bwabaye mu 1972 mwebwe mubibona gute mubivuga kwiki
twebwe muri make nk'uko ndetse mbere twanarose n'ubutumire y'umuyo sena yaba yahamagaye iriko igashaka yuko haba ukumenya ukuri ku byabaye muri 1972 mbere make twebwe turaronka ubutumire kandi turanazika rero twebwe twarashimye cyane ku biganiro bya Ntibantunganya ataranga kuko by'ukuri biraze abikora nk'umuhinga ashaka no kubwira abarundi ibyabaye muri kahise na cyane cyane muri 1972 rero anabikora kandi mbere atabakomerekeje akigana ingene niho nyabwoko bya 1972 byabaye akavuga n'abagiteguye mugabo kenshi akarangiza avuga ati ibisukuzura kaboze ibisukuvuga ngo banaka n'abicanyi n'abamenza agasigura mbere yuko atari ubwoko bwica akavuga ko ari indongozi mbi zica rero twebwe biradufasha cyane kuko nk'ubunye ntabwo nari bwabeho ariko kandi narakuze numva ibyabaye nkumva ibyabaye muri 1972 kandi ubu narubatse nanjye ndafise abana nabo kandi ubu bariga barambaza bati papa muri kahise mbega ibintu twumva byatwasanzuze byari biki urumva rero biradufasha ukumenya ukuri ibyabaye
uko kuri hariho nk'abavuga ko atari ukuri bavuga ko abari ibinyoma ku bwanyu Emi Pascal Nduwimana ikintu gituma abarundi badasoma kumwe kahise ku Burundi ibintu byabaye byasinzikaje u Burundi batabibona kumwe ikintu mwibaza co bagituma abarundi batabona kumwe ibyabaye muri kahise ni nk'ibi
ndiko ndibaza ukutabona kumwe kwa bino bintu byabaye muri kahise iyo umuntu avuze ngo abarundi oya si abarundi ahubwo n'umuntu mbega umuntu kanaka kuki ibi batabibona kumwe hamwe n'aba kumbure baravuga bati kubera ibyabaye muri 1972 baravuga yuko ariho nyabwoko by'abahutu byabaye rero hariho abatutsi by'ukuri nabo banabyemeza bati ni by'ukuri harabaye ubwicanyi ati bukabije cyane ku bahutu by'ukuri barishwe kandi uri kuraraba ibi binogo umuntu atora irya nino uyu mugwi wa CVR ubw'umuzura ukazura abantu benshi cyane kandi bahambye hamwe ndetse kandi ukabona ko ryariho nyabwoko ryari ryarateguwe rero birabonekana yuko icyo gihe intwaro ya micombero yuko by'ukuri yakoze amahano kandi mari rero hariho rero umuntu ashobora kumva ati ubwicanyi bwakozwe na banaka umuntu akeneye ashaka ngo arare kenshi hariho n'abatutsi kumbure abakera baba baratwaye kumbure banabikingitiriza bakiyobagiza ibyabaye ariko s'abarundi n'umuntu umwe usanga kumbure azobibazwa cyane akumva yuko akiri muri bimwe bya kera ariko menya yuko abarundi twese abahutu abatutsi turabinezererwa cyane kandi mbere biba atasabwu n'abantu badasabwuye atanzigo iyi mirimo ikabandanya hanyuma kandi bagatuma ko abantu bose inzego zose amoko yose hakaba ugusenga bakavuga bati mana tugasi tubabarire ubabarire abakoze ibi bintu mbere ugangaca usanga bamwe baranashinga intahe mbere abatutsi bati mbere twebwe natwe twarakoreshejwe n'ibi 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 ngo tubereke ahantu ibi binogo biri abatabyumva ni bakeya cyane nyine ba bantu umuntu avuga ati bamanye agatima ko kwama bahari ibintu byose ariko twebwe turi ino abarundi benshi turabinezerewe kandi turakeneye ukuri
abo bantu kenshi na kenshi bavuga ko hariho n'ubundi bwicanyi bukabije bwabaye mu Burundi bakaba bavuga ko ibyo biganiro kenshi na kenshi biraba uyu mwaka umwe mu 1972 abo mubabwira iki
by'ukuri mumpfundire kuko jewe ndi mu Burundi kandi iyo bibaye bwe turanahishikira kandi turanafise intumwa by'ukuri umugwi wa Sever nta munsi utavuga canke sena batavuga yuko bahereye ku bwicanyi bwo muri 72 barabivuga neza yuko bazoca babandanya ku bibyabaye muri 65 babandanya ibyabaye muri 88 muri Ntegana Marangara babandanya kandi ku bwicanyi bwo muri 93 igihe Nandadaye agandugwa akicwa harabaye ubundi bwicanyi bukarije kandi bubi bakavuga yuko iyo mice yose batazosiga ikintu na kimwe kandi bakavuga bati abahutu barishwe abatutsi barishwe harabaye ku mpande zose barakomerekeranije none bizokwamuko ariko rero bati reka tubikore ibyabaye muri so muri 72 ibya 93 ibya 88 bazobishyire ngahone hace haba rero ugusabana imbabazi uguhariranira ariko habaye ukuri hace haba rero ukuzohambana abo bantu iteka habe ikibutso kimwe atari icy'abahutu canke abatutsi rero nibahumure rero gusa bamwe barakabya inkuru mbere bakabishyiramo kumbure iby'imigambwe na politike mbere ugasanga bamwe barahengamiye no ku bwoko bwabo cyangwa abandi no ku bwoko bwabo ariko twebwe iyi generasiyo nshasha irimo abahutu abatutsi twishakira ukuri umuntu avuga ati dukirimo so ibyabaye ntibisubire kuba kandi umuntu agaca avuga ati ntihica umuhutu umututsi si we yica hica indongozi mbi ibyo rero by'ukuri iyi leta cyane na Sever nta na hamwe itosiga ariko by'ukuri abarundi turanezererewe cyane ibi biganiro byo kumenya ukuri hama rero kubwa ntibantunganya nawe kumbure mbere baranavuga byinshi twebwe turamaze iminsi twumva abantu banavuga ngo leta yaramukoronje ngo ariko avugira ngo abahutu kuko ngo ari ngo n'umuhutu twagomba tubamenyeshe ukuri yuko nani ntibantunganya niwe muntu vrema w'umunyamahoro niwe muntu atanyimbi gafise
Emi Pascal Ndwimana umuyobozi w'ishyirahamwe MAC Ministère Africain de Compassion mwakoze cyane ku kanya mwaduhaye
yego natwe kandi turabashimiye ko mwadutumiye
turabashimiye namwe Maître Isidore Rufyikiri ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika Murakoze namwe turabashimiye namwe mushiganahe nyangoma ku kanya mwatwe kugira muganire ni radio ijwi rya Amerika.
Urakoze Frederic kuba yadutumiye ngo twaganire.